Kete Paulo yandikiye Filemoni. Paulo imbohe ya Kristo Yesu na Timoteyo umuvukanyi, turakwandikiye Filemoni uwo dukunda, dusangiye igikorwa na Apiya mushiki wacu na Arukipo dusangiye urugamba hamwe n'ishingiro ryo mu nzu yawe. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo bibabemo. Ndashima Imana yanje ubudasiba, ndaguhoza mu kanwa uko nsenze, kuko numvise urukundo rwawe n'ukwizera Umwami Yesu kwawe uko wereka abera bose. Ndagusaba ngo gufatanya kwawe mu kwizera gushobore byinshi ku bwa Kristo, mu kumenyekanisha ibyiza byose byo muri twebwe, kuko urukundo rwawe rwanteye umunezero mwinshi rukandemesha, kandi imitima yabera warayiruhuye muvukanye. Ku bw'ibyo, naho mfise muri Kristo uburenganzira bwose bwo kugutegeka gukora ibikwiye, ndahisemo kukwinginga kubw'urukundo, uko ndi kose Paulo Mutama, kandi ubuhoho ndi mbohe ya Kristo Yesu. Ndakwitwaye ko kubw'umwana wanjye Onesimo, uwo navyariye mu minyororo yanje, atakugirira ikimazi kera, ariko none hatugirira ikimazi twebe. Ni wenyine ndakurungikiye, niwe mutima wanje. Mba ndamugumije kugira ngo ankorere mu gishingo cawe, mboshwe n'iminyororo y'ubutumwa bwiza, ariko ntacyo ngomba gukora ntakugishije inama, kugira ngo ukize ukora n'ikibi cugoberewe, ariko ugikora ubikunze. Kumbura icyatumye atandukanywa nawe igihe gito, kwari ukugira ngo uzomwamane iminsi yose, atakiri umushumba wawe, ariko aruta umushumba, ari umwana wa so akundwa. Akundwa nanjye cyane, ariko arushiriza gukundwa nawe mu by'umubiri no mu Mwami wacu. Nuko nambo nyiyumvira ko dusangiye igikorwa, umwakire nk'uko nanjye wonyakiye. Ariko asanga hari icyo yaguhemukiye ko canke hari umwenda gufitiye uwimarure ko. Nijewe Paulo nandikishije ukuboko kwanje yuko nzovyishwa. Reka ndeke kukubwira yuko uri n'umwenda wanje, uwo mwenda ni wowe ubwawe. Ego muvukanye, ndakubonemo ikimazi mu Mwami wacu, unduhure umutima muri Kristo. Ndakwandikiye nizigiye kuzonyumvira, nzi yuko uzokora n'ibiruta ivyo mvuze. Kandi n'ikindi ntegurira indaro, kuko nizigiye yuko muzompabwa ku bw'amasengesho yanyu. Epafura mugenzi wanjye tubanwe muri Kristo aragutasha. Mariko, Arisitariko, Dema na Ruka, abo dusangiye igikorwa baragutasha. Ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Amina.